Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Miriwe bakunze muteza amatwi ibiganiro vya radio Ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri cya gatanu muri kumwe na Jordiane na Hazwe ndongo ibiganiro vyo no mwanya.
Kuva Uburundi bwikukira hari mwaka w'igihumbi kimwe n'amajenda na 1962 gushika uyu mwaka turimo w'ibihumbi 2017 Abarundi biyongereye inshuro zine.
Ni muganga Josiane Nijimbere aramutswa ubushikiranganje bw'amagara y'abantu mu Burundi yavuga ko urugera Abarundi barondoka ko ari runini cyane. Iyi nkuru iri muzo tugaruka ko mukanya mugume ku maradio yanyu. Nongere ndabahikaze kuri no wa kabiri Burundi bwifatikanije n'amakungu mu guhimbaza umunsi wahariwe igwirana ry'abantu. Umunsi ushitse mu gihugu cy'u Burundi abanyagihugu biyongereye inshuro zine zose kuva mu 1962 ugereranije umufaso nimwe mu Burundi yaravyara batandatu. Sivyo gaheroje biri kaneza.
Ibiharuro bitangwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu ryitahigwirana ry'abantu ku isi UNFPA bigereranya ko mu Burundi umukenyezi umwe avyara abana batandatu. Mu itangazo ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bwasohoye busaba abanyagihugu kugabanya umuvuduko bibarukako. Muganga Josiane Nijimbere hatwara ubwo bushikiranganji asigura ko ataterambere rishoboka abantu babandanije kuvyara kuri urwo rugero.
Duhamagariye abarundi bose kugabanya umuvuduko wo kurondoka. Umve na kuva Uburundi bwikukira hari mwaka w'igihumbi kimwe n'amajenda na 1962 gushika uyu mwaka turimo w'ibihumbi 2017 Abarundi biyongereye inshuro zine. Uyu muvuduko ku gihugu abantu batunzwe n'uburimyi kubice bingana na 90% n'intambamyi ku iterambere. Uyu munsi Abarundi ntibagira isaganirizo aho hariho aho bangana amajana ne baba ku kilometero kwadrato.
Umukuru w'ishyirahamwe Parseme Faustin Ndikumana asanga ariko Burundi bufise ibikwiye kugira ngo abanyagihugu babeho neza nubwo biyongera cyane.
Twe turemeza neza yuko n'u Burundi n'ububwe gito by'iwacu twamanye ubugunje kutumvira ingorane zihanze abanyagihugu umugabo Abarundi twicaye ubutunzi kama dufise burashira gutuma igihugu gishobora kwisubira. Kutiyumvira mbega abana bo mu 1930 turi ko dukora iki kugira bazabeho neza.
Imwe mu byokorwa Ndikumana arabisigura
nuko amashyirahamwe makuru makuru dusanganywe yotezwa imbere zasosa umuzani nuko atera imbere kuko niho aba ariko aragwiza akazi nayo asubira inyuma aho bagira guca nk'atunganywa nabi akazi kakaba karagenda. Ikigira kabiri dutegerezwa kugwiza abagwiza tunga binjiza imitahe muri iki gihugu kandi ikaze cyane cyane mu gisata cy'uburimyi n'ubworozi cy'ubwubatsi bakina muri azi ko itanga akazi muri abo bubaka bagira gute n'ikijyanye na tourism. Ica gatatu ni ingene no muri leta uburyo bwiyongera kugira ubuzi bushobore kuboneka bujanye n'iby'abanyagihugu bakeneye mu buzima bwabo bwa misi yose. Ibyumvikana ingene akazi mu bwarimu kadatangwa kandi abarimu badakwiye dogiteri cyangwa abaforoma kadatangwa kandi bakenewe mu gihugu. Ica kane ni uyu muyagankuba uri kuraba mu politiki yo kugira mwiza akazi umuyagankuba atawuhari ntibishoboka.
Uko biri kose hari intambwe leta yishimira.
Ubushikiranganji bw'amagara y'abantu no kurwanya sida bufashijwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu riraba ibibazo by'igwirirana ry'abantu ku isi UNFPA n'abandi bafasha muri iki gisata bumaze gutera intambwe iboneka. Aho twavuye kuri 2.9% z'abakoresha uburyo bwo kurondoka ku rugero mu mwaka w'ibihumbi 2005 ubu tukaba tugeze ku bice 42% muri umwaka w'ibihumbi 2017. Urwaruka nirwatahura uyu mugambi. Inyungu zarwo zizobonekera mu kwiyongera kw'iterambere mu bisata byose by'ubuzima bw'igihugu.
Ndikumana anagaruka ku bindi bintu bitatu byofasha Abarundi kwiteza imbere muri iki gihe umuvuduko biyongera kari munini.
Ikizigira cyo gushikira ingurane na cyane cyane gushyiraho ikigega bikava mu majambo ikigega gishobora gushyigikira urwaruka n'abandi bafite initiative zo guteza imbere ibyerekeye ubuzi icyo bita petite moyenne entreprise no kugirageza cyo bita moralisation des affaires wabantu benshi batanga rugwaruka yuko abantu bakora ibintu by'amanyanga ari batera imbere haba ubusuma kurenganya abandi ibiturire gusahura moralisation des affaires privées na public yarasubiye inyuma ubwo rwaruka rero turiko rigisha imigenzo myiza gukora kirite d'expérience guhayanwa nawo tukutubaza ikizi kigihugu ibintu byose biravugwa hakabura gukurikirana ati mbe twashitse kuki resultat twashitse mbega ibitwereka ko twashitse ko nibi ibintu tugira mu kirere gusa tuzokora ibi tuzokora ibi tutaja neza gukurikirana icyakozwe n'ingene cyakozwe n'icyerekana ko cyakozwe
ku mugabane wa Afrika amatohoza yerekana ko muri rusange umukenyezi umwe abyara abana batanu Burundi n'igihugu cya Nigeria biri mu bihugu bya mbere bibiri abantu biyongera kurusha kuko igitigiri ingereranyo ku mukenyezi umwe ari abana batandatu mu Burundi kandi abakiri bato nibo benshi abafite imyaka iri munsi ya 25 n'ibice 65% kw'ijana nayo ari munsi ya 35 n'ibice 75% kw'ijana ayo matohoza nyene yerekana ko mwaka w'ihumbi 2030 Abarundi babandanije umuvuduko bariko kwibaruka bazoba bigwije na kabiri mu gihe izi ndimwa izogabanuka izo nshuro nyene Eroje Urika neza Bujumbura ijwi rya Amerika
urakoze Eroje Urika neza tugume Bujumbura ariko twerekeze muri commune Kabezi ivugwamo abanyagihugu bugarijwe n'ubukene bw'amazi ivyo bigatuma bamwe muri bo bikora ku mazi y'ikiyaga Tanganyika abandi nabo bakikora ku migezi itemba iva mu misozi abo vyega bati umwanya n'umwanya korera iradushwaramwo mu ntwaro nabo bati humura ikibazo turakizi vuba kirakemugwa kuko turiko turadodora ijya nino ngo abagira neza batugarukire umunyamakuru wacu Diane Ndonse mu ntara ya Bujumbura ni watugira ku muriri w'ino nkuru
bamwe mu banyagihugu bo ku mutumba Kabezi wa komine Kabezi nyene bavuga ko iminsi itanu ishobora guhera batabonye imajya amazi rikoroka ku mabomba nayabonetse bavuga ko abari make cyane kuko isaha 12 z'agatondo aba yamaze gukama abashirutse umwete baraheza bakavyuka igihe cy'isaha 8 z'ijoro kugira ngo bashobore kuvoma n'imiburiburi ayo kunywa aba ni bamwe mubayaze n'ijwi rya Amerika
tubwira ko amasaha 8 amasaha 10:30 twayaronse arije mbere tukanayabura tukataha uko nyine tukararayo bugasa amazi ataraza tukayabura sinye tukayaronse tuyarose naho ni Imana
muca musubira kuryama
ebuke mu gitondo sinkane tujyama kasatugana mu yindi mirimo y'iwacu nyine
kwego ino mu Kabezi hari abajyama 2:00 ni kuvuga rezo 3:00 usiyujyama sahindwi usubyuhuza kuvoma
ntabwo bamugira bwo kuja kuvoma mu ijoro none
ubwo burabwira ukapfa gutimbiswa apfa kugenda nyamba ariso muhuye nyamba kikwitse ukagenda nta kundi none bwo kirana
abadashoboye kurarira ayo mazi nabo bavoma mu tugezi two mu myonga hari kukagezi kitwa Kanyamazi gatemba kava ku mutumba Gitenga uri haruguru y'uwo mutumba turi kwa Kabezi ariko hano kugacimbira mugongo agera kwashika yamaze kugabanuka atagitemba cyane icyo bikoze biboneka ko abanyagihugu bimvye kinogo kugira ngo aronka atega gucyo bashobore kuyavoma aha rero bamwe bayahagazemwo bayoga abana bayakiniramwo aha kandi aya mazi yaka Kagezi aci ruhande y'ivuriro rito ijyo mu Kabezi umuntu ayihweje asa n'ataca umuntu yo yakoza ariko nubwo biruko harabariko barayavoma muri aba bayavoma batwiganira ko bayakoresha ibikorwa bitandukanye
amazi muvoma nayo
yo gukoresha
muyakoreshe
guteka
asa nabi gutya
hey none ko atayandi dufise
gitondo barayatekesha mugabo nkubu bashaba yakoresha icundi dukobwa nkuko za masani no kumesura
je na mbonu mengo uri kuravoma
yego ni kanda pomba ariko nayo gukoresha mu budongo bya dushashize amatafari
amazi nka yasize mu nzu abantu nani bahora bayana
eh barayano iyo twabuze yo kunywa turahora tuyanywa
komine Kabezi ihereranye n'ikiyaga Tanganyika ivyo bituma abandi banyagihugu batari bake baca bikora kuri ico
ni sawa wache kumesurira hano wachuvuye
gatsempu yaho harukuru muri Japo muri Kabezi basi
kwaje kumesurira no nta mazi mufite
oya ha mabomba rakama
none aya aya muyamesuramo mukongera mukayavoma
ego turapfuma
ushitse muri cyo yakoresha gute
turayakoresha nk'ibyo guteka kuhakira abana
nubwo aba banyagihugu bariko baravoma iki kiyaga bakivomana agashavu Uyu avuga ko ubwo bukene buva ko abanyagihugu bato bato boba batitaweho.
Amazi nta Kenya habuze uburyo bwo kuyaduha. Uko amazi giye kuraba nko ku makomine ntiyigera abura. Ku bantu biyifise amazi ntabura. Mwa ku bantu kwege bato bato amazi turayabura.
Muyabura kubera iki none?
Amazi tuyabura ku buryo bwo kuyitaho kugira abayatumanurira amazi yava ruguru mu misozi. Tugira Imana ko dufite tangana Kenya sa tuvoma kuko abana nabandi ko basanze ngaho ariko baravoma. Bubongera bamesura.
Ariko rero musitanteri wa komine Kabezi ndayishimiye Renirida avuga ko muri rusangi iyo komine atamasoko y'amazi ifise, ivyo bigatuma amazi bayakura kure bikabasaba uburyo bwinshi. Ariko rero iyo ndongozi ya komine ibandanye ivuga ko ukuronsa amazi abanyagihugu biri mu bibarajishinga.
Komine Kabezi naho dushobora gukabuta amazi turonka turinda kuyasaba mu ma komine duhereranye nk'ayo ari Mutumba bayatoye Imuhuta, ayo ariko aramanuka nayo bayatoye muri komine Mutambo. Ariko ubuye tufatishwe na ishyirahamwe UNICEF bicishije muri wape turamaze kuronka imigende ibiri y'amazi. Tukuma dudodora hirya no hino kugira turonke abagira neza badufasha kuko icyo kintu nicyo kintu cya mbere kiturajishinga.
Icyo bikoze abajeje intwaro ku mitumba bavuga ko bagerageza guhimiriza abanyagihugu gukoresha amazi atetse kugira ngo birinde indwara zituruka ku isuku rike. Mukuru Mutumba Kabezi Ndayizeye Albert avuga ko bariko baragerageza gukinga ikiza cyakorera cyama cyabafashe. Ahatanga karorero kwa abantu 70 mu kijyo ku mwaka uheze bafashwe kugacimbira umugongo kuwo mutumba rongoye. Ariko nubwo abajeje intwaro bavuga ko bagerageza guhimiriza ibijanye n'isuku, ariko abanyagihugu bo bavuga ko bahaye bitegurira ico kiza.
Twayigwanya ariko ntivyasoboka kubera umusafu w'amazi tungu. Kubera tawadukura amazi meza. Aha nta misi sigaye itadufase korera. Mukumunani harageze korera itidufata rero.
Komine Kanyosha izimbere mu makomini 9 agize intara ya Bujumbura mu gukena amazi. Inkurikizi zabwo nuko abanyagihugu baho bama bafashwe n'ingwara zituruka ku isuku rike. Muri izo abajejwe intwaro bavuga ko ingwara ya korera yama yateye buri mwaka cyane cyane igihe nk'iki cici. Mu ntara ya Bujumbura, Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
I Bujumbura cyo kimeno muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo, Ijwi rya Amerika muyumva ku murongo wa FM 95 n'ibice bibiri. Inkuru imwe ivugwa mu makambi mbere yuko dutandukira igice cya kabiri cy'ibiganiro tubafitiye muri uno mwanya. Ishami rya ONU gitaho imfungurwa ku isi PAM muri kuno kwezi kw'indwi rizotangura gutanga amakarata akozwe ku buryo bwa none azorafasha impunzi z'abarundi ziba mu ikambi ya Rusenda iri mu ntara ya Kivu y'amajepfo ya Kongo kwisumira ibifungurwa. Bamwe muri izo mpunzi bitegekanije ko bahabwa isoko ryo kuza baradandaza imfungurwa zitandukanye. Mugenzi wacu Vedaste Ngabo niwe tubazi no nkuru.
Ishyirahamwe mpuzamahanga rishinzwe ibiribwa ku isi PAM rigiye gutangiza uburyo bushasha bwo gukoresha amakarita y'ikoranabuhanga ku mpunzi z'abarundi ziba mu nkambi yo mu Rusenda, aho aya makarita azajya yoherezwaho amafaranga yo kugura ibiribwa kuri izi mpunzi. Umuyobozi w'inkambi yo mu Rusenda Tirampeba Emmanuel atangaza yuko ubu buryo bushasha bwo guhaha hifashishijwe ikoranabuhanga bushizweho nyuma yaho uburyo bwari busanzwe bukoreshwa hifashishijwe impapuro zo guhahisha zizwi ku izina rya bo bwagiye bugaragaramo utunenge.
Icyo gitekerezo cyavuye ukuntu abantu usanga baguma bagira ibibazo byinshi mu gihe ukumva umuntu ngo yabuze izina wundi nawe yabuze amaboyi yundi nawe bamwivye, ibyo rero bashatse kubipunguza none bagaca babona ko nabakozi bakora ku bya mabo ari benshi batwara uburyo bwinshi kandi uburyo bwapungutse. Ibyo byose babona ko byoba umuti mu kugira abantu baronka uburyo bushobora kubafasha ngaha mu nkambi.
Shimirimana Tade ni shefu wa viraje ya 32 yo mu nkambi yo mu Rusenda site ya Rulinda arashimira PAMU na hase bagiye gutangiza ikarita yo guhahisha kuko ije ari igisubizo ku mpunzi zo mu Rulinda zahoraga zihahira muri site yo mu Rusenda.
Icyo bigiye kutumarira cyane cyane nuko hariho abatari bashoboye kujabuka baje hakurya, ubu bagiye kuza babitorera hafi yabo. Kandi ikindi bigiye kubamarira nuko inzu zacu kenshi bahora babiba, ubu ku buhinga numvise buhari nuko azogenda gazakurayo injyanke abona yuko ashobora kujya swate mu ndwi hama inyuma yaha gasubira kugenda kugirante gutora izina.
Kubw'Imana Jean Claude ni umunyamabanga wa komite nyobozi y'inkambi yo mu Rusenda atangaza ko iyi gahunda yo guhaha hakoreshejwe ikarita y'ikoranabuhanga izatangira muri uku kwezi kwa 7 igiye gufasha n'abashefu b'amavilaje bari basanzwe bakorera ubushake, dore ko haseri yabahaye isoko yo kubaka amangazini azashyirwamo ibiribwa impunzi zizajya bakazihaha.
Nk'iyi gahunda batuzaniye ku rwego rw'abantu barongoye inkambi ko twakubaka amamangazini kugira ngo gahahandi twahora dukora rukwitanga tutangure gakoronka natwe duke bikiye mu gukoteresheza cyanke mu gukotesha izi mangazini ku bakomeretsa bazabinjije ifungurwa hano mu nkambi kugira ngo natwe tuze turonka agasabuni two kwita nk'agashahara no ku banyagihugu dusanzwe turongoye turabona ko bafitiye akamaro kanini kuko akazi kaziyongera kuko ifoire yahoriba mu minsi 5 urumva bahora baronka akazi mu minsi 5 hazoca hiyongera ko nabazakaronka gushika ukwezi kose kurangire kuko tuzaba dutangura gusoma guhera ku itariki imwe y'ukwezi gushika ku mwisho w'ukwezi.
Biteganyijwe yuko hazubakwa amangazini 18 mu rwego rwo gufasha izi mpunzi z'abarundi kwegera aho zihahira nkuko twabibwiwe na Emmanuel Ntirampeba umuyobozi w'inkambi yo mu Rusenda.
Bashatse gupfunyira abantu ingendo noneho bazishyira mu masite yose ko tuyafise ari 5 muri Senda aho hazaba hafise amabutike ashika 8 tukaca tujya mu Rurinda hazaba hari butike zitatu mu gatunguru ya mbere hazaba hari zibiri mu gatunguru ya gatatu hazaba hari zibiri noneho mu gatunguru ya kabiri naho habe zitatu urumva zose zoba ari butike 18 mbwa mu Rusenda kubera ariho hakuru niho bashize butike nyinshi 8.
Aya makarita y'ikoranabuhanga akaba azashyirwaho amadolari 15 ya Amerika amafaranga ishyirahamwe rishinzwe ibiribwa ku isi PAMU ryari risanzwe rigenera buri mpunzi imwe ku kwezi mu mpunzi ziba mu Rusenda mu rwego rwo guhahisha. Ndadasenga bo ku bw'ijwi rya Amerika mu Rusenda.
Unaoni wa mwenye tuwasura mungi checha mkiganiro muri isanga mamwa kulikiranye igihecha saa 10 kumasayo mu Burundi no mu Rwanda. No musirero mundwi heze ishame mpuza makungu gita hagateka kazi na muntu FIDH Federation Internationale des Droits de l'Homme difficile cicaro ipari mu Faransa gashize ahabona icegeranyo kivuga ko abantu batari munsi 1200 bishwe mu Burundi kuva mwaka 2015 mu gihe abari hagati ya 400 na 900 banyurujwe abashika ku 1000 nabo bakaba bari mu mvuto mu nyuma yaho umugwita hagateka kazi na muntu mu gihugu cy'u Burundi CNIDH Commission Nationale Indépendante des droits de l'homme nawo warasohoye raporo yerekana ibitigiri by'abantu bishwe hamwe n'ibitigiri by'abantu baburiwe irengero. Ibitigiri byo biri munsi cyane y'ibyashikirije n'ishamwe mpuza makungu riharanira gateka kazi na muntu FIDH mu kiganiro muri sanga mwakurikiranye igihe cy'isaha 10 mugenzi wacu Frederic Nkundikije yaganiriye n'umushikiranganji ajeje gateka kazi na muntu mu Burundi Martin Ivyabandi ndetse na ambassadeur Gamiel Ndaruzaniye dusoye dukurikire kimwe mu gice Kiago bagiranye.
Twaje kibutse ko acyicegeranye cyakozwe na FDH no mugwi w'amashira hamwe avuga ko arabera cyakazi na muntu yagiye hamwe aratanga icegeranyo FDH inkumbure ko yari ishira muri gicane ariko urabye neza cyakozwe n'amashira hamwe buganga ha mu Burundi yagiraniye ingorane no gutegetsi barayahagarika abone no bakurikije cyane nagira abazaga baravuga FDH gusa hari nande mashira hamwe biri kumwe muri gya raporo giye kwiraba neza biraboneka yuko ari abantu bagiye hamwe bagira raporo imwe twe muri leta y'u Burundi ubwa mbere ho turababazwa cyane nuko abantu bahasize ubuzima badatwaye n'ubwa karago y'umuntu yitabye imana agandaguwe cyangwa apfuye mu bundi buryo bwose atarumwe ingwara atarubwa akisidisanzwe kureta bundi irababaje nabo nyene kandi niyo bitabye imana byababaje cyane ariko ku bitandukanye ni kubiharo bitandukanye rero twovuga yuko twarose akanya ko kubwira abantu yuko raporo z'amashyirahamwe mpuzamakungu ko zagiye zirakurikirana twagiye turabona ko hagiye ibintu kurenza urugero cyane rwose hanyuma urabye ukuntu ibintu biba byanditse ibyungana mugana ukuntu aba yanditse kwari bya bindi byo gushaka kurondera ibyotuma igihugu abayobozi b'igihugu berekanwa nk'uko aribo nyirabayazana mu buryo bwo guhungabanya agati akazi na muntu ariko ibirungo byateye akazi na muntu ni byinshi ikindi cyo tubabwira rero nuko ibishyira hamwe uyu mugu wigenga ujejwe agati akazi na muntu warashyize icyegeranyo cyawo mu n'amashinga mateka bashize ibiharuro by'ukuri bitandukanye cyane n'ibyo umugwi wa FDH nabo bari kumwe bashyikirije twebwe turabyiharuro twegeranyije mu bushikiranganje bwacu arazaba dushyira ahabona ibiri kure cyane y'ibya FDH mugabo nawe ntibishikira
turetse mushya nahe nivyo abandi turetse ivyo biharo bitandukanye abantu bakoze ayo mabi baramaze gukwitwa intare mu gahanga murase urutonde rw'abantu bamaze guhanwa
n'ukuri abantu bose bagirijwe amabi hanyuma uko mukuntu gucamanza mukuru hariho ibyo amatohoza mu 2015 muradi yuko harabaye ibihe yaho abantu magara abantu mu myerekano ariko ari byo amategeko basanze yahavuye n'ibigumuko barasanga ibintu byinshi byaba mu ijoro ugasanga inkozerara zirasana mu bakara cyatandukanye yo mu gisagara ca Bujumbura bukeye ukabona aho byari bigoye by'ukuri kumenya umuntu yabakoze ico caha wishe umuntu abandi basanga batoye mu bisaka abandi batoye kubi ku mabarabara niho rero idosiye yari yose kuri ibyo byose mu bucamanza muri mu biro kwa procure bace bihutira kugira amatohoza ariko mwende iyo twasanze nuko uko biba handi n'iwacu twasanze muri mwene ubwo bubisha amatohoza afata umwanya muremure kandi biragoye bagiye barafatwa matoho amantuza barayakoze baraje imbere y'intahe baraburanywa aje no mu haro nandi n'ibindi rero bagitohoza ifata umwanya muremure hari amatohoza amaze imyaka n'imyaka nunga hari iyo wacu ifite ibyo navuke hari kandi bya byo gufata amasanamu n'ibindi ari byo usanga byanagoranye ariko nta caha na kimwe
dazo hano ngure ikomereka tuje na ambassador Gamaliel ndaruzaniye nawe nyine agirisha tubwiye kugerekeye ubudasaburi mu biharuro byashikirijwe n'amashyirahamwe abiri ahanira gataya akazi na muntu ibiharuro byerekeye cyane cyane abantu bagandaguye mu Burundi kuva mu 2015 2016 ikanabakubaguwe ikanababurizwa igufa duga ku ijambo umushyira ntahe ndaruzaniye
murakoze cyane rwose nagira nsubire ndamutse umushikiranganje turiko turavugana ibiharuro byatanzwe na FDH n'ibitatanzwe na CNDH nivyo bisiswe na guverinoma icyo ndabivuga ko sino biharura jewe byaba bikeyi byaba byinshi nuko abarundi bagiriwe nabi bamerewe nabi akaba rero yuko leta iriho tegerezwa kuzuriza abo bagiriwe nabi igategerezwa gukingira abasigaye bose adatoranije kugira mu Burundi bareke kwamabuye iki iminsi yose muri ino minsi tugaruke gusubira kuvuga Burundi butera imbere Burundi bushingiye ku ntwaro rusangi yuzuriza bose ivyo biharuro rero biteye ubwoba byose byaba 1200 400 nibaza yuko ababisinye ko bafite ivyemezo ivyo bashizeho ivyo rero bizoboneka igihe kumbure haba imbere y'intahe muri leta canke haba handi abo bantu bazosigura izo babonye bigatohozwa intahe ikagira ico yemeje nayo ubu ntaco novuga ivyo bitigiri vyose nizeye ko n'ibitigiri vya leta yavuze ko bizoza biri munsi y'ivya CNDH jewe nibaza yuko ivyo vyose gihambaye nuko leta yokwishinga guhana abo bacumuye hanyuma ikemeza abarundi ikumvisha abarundi ko ibakingiye bose kugira umutima ureme basubire mu bikorwa
muri iki gihe turiko turavuga kandi hariho n'ibitero byabaye ejo bundi byahitanye bya grenade byahitanye ubuzima bw'abantu batari bake akabumotera abantu bose ku mpande zose ambassadeur Gamaliel ndaruzaniye ku byerekeye cyane cyane ubwo bwicanyi bubandanya ni nkaka
hari icyo ntategera neza tumaze iminsi tuvuga mu makuru ngo impande zose ku bwanjye nta mpande zose n'abarundi bose bari mu gihugu impande zose rero abo bakora icyo kibi kumbure n'abarundi bose mugabo n'abapfa n'abarundi bose cyo cyo umubyeyi wa bose leta yogiraza guhana bacumuye nk'uko ministre yabivuze ntiyacumura umuntu uko ari mbonera kure ntiyacumura umuntu kuko ari umujeye canke kuko ari uwo mu ntari ni mu bwoko ubuntu wacumuye bikaboneka intahira muhana ku cumuro yakoze icyo nico nibaza leta yoshimikira ko kugira abarundi bose bumve ko bakingiwe byabaye rero narabyumvise mu maradiyo sino bikomanta cyane kuko mwumva ndi kure bimwe ndabibona mu makuru aza handi ariko birababaje bagira kumbure ababishobora bose shigikire abashinzwe ubutungane bagerageze kwa bakoze ibyo bibi bose ubuhanwa nta mpande ziriho n'abarundi bose uwacumuye rero ntiyogerwe imbabazi kuko ava kanaka cyangwa shikiye naka cyangwa ndi yohanwa gusumba kavahana uhanwa n'amategeko agenga icyo kibi bagirijwe bose niho abarundi bo kwizigira intahe bagatekanirwa leta nayo ikabemeza ariko ibakingiye bose
cyako turiko turabandanya kumviza iradio ijwi rya America turi kumwe n'umuntu wanye iradio ijwi rya America Bonaparte muri beneza
muriwe cyane
muri hehe Bonaparte
aba turi Bujumbura
iyi izina gikirundi mwitwa nde
sengiyumva
murase kibazo murase cyumviro
iyi hanini cyari n'ikibazo n'icyumviro nagomba guterera
yego
kandi ndamukije abasimiye
barakumva duga ku ijambo
bya kabiri nagomba mbaze ahanini ikibazo kumushikira nganji kuko ahanini bavuze ati ibiharuro nibyo badahuriza ko kubyatanzwe na FDH na CNDH nuko ahanini bobo niba babikora bo bafite n'ibyemezo n'amazina ku mbure yerekeye nabo bantu bahuye n'ibyo byago nashaka kubaza umushikira nganji mbega ibiharuro batanga bashobora kubikorera kwemera kamenya abo bantu abari bo kuko umuntu naho avuga ati yahuje cyanke yagiriwe nabi abafite izina naho akomoka kumbure nahaba omsa oye bese kabari yo kuriraho kugira imenye neza abo bantu ko baho cyanke batabaho igahinyuza ifatiye ibyo batanze atari duhakana ibiharuro gusa hanyuma ikindi kigira kabiri nashaka kubaza ko bariko baravuga bati umushikiranganzi reka avuga ati leta bo haberi ibyo byago baragerageje kuzabara abagiriza ibyaha bakabwira ko amatohoja mbega kuva mu mwaka wa 2015 ayo matohoja ageze he abamaze kwagirwa n'icyaha bangana gute imanza zimaze gucinyirwa ababonye ko bahohotewe bangana gute uko mu biharuro gusa biragoye kumva ko umuntu bavuga ati ibiharuro ntibabihurije ko gusa igiharuro si igiharuro nk'uko tubyumva n'abantu b'abantu b'abarundi novuga bwagiriwe nabi hari hakenewe ahanini igikorwa atari igiharuro ibyo mbere byari
murakoze Bonaparte reka tumuhe ijambo umushyira nahe n'iby'abandi agira icyo avuze ku bibazo bibiri mubajije ikibazo cya mbere cyerekeye ika ukuntu leta ishobora guhinyuza ika naho amatohoza ageze kuva mu 2015 duga ku ijambo mu kanya gato
murakoze nkundikije nashaka bwa mbere nshimire Gamaliel kuko yavuze neza yarabaye mu buyobozi bwa kino gihugu ajya leta arabizi ukuntu bikora kandi yabivuze neza yuko atabara ry'umwicanyi umwicanyi ni umwicanyi nyene umufata nk'ukwari niyo hageze kumuhana ntumuhana ukurikije aho yavuye ukurikije uko yavutse ukurikije umugwi wo barimo icyo nicyo abantu bakwiye kubanza kumenya kuko icyo gituma abarundi baba barundi iyo tuvuze uburundi rero twese dukwiye kuba bararimwe gihe hageze ubuzima bw'umuntu gusindikara ariko icyo batuvuga yuko icyo twita la tolerance à la mort kwiba zero umuntu apfuye agapa mu buryo butanduka bwo kwicwa twese tubabare iturabe ngo ari mu rujya bwoko mu rujya mugambwe bakora rujya rwego aho byose twese twakira ahantu rero bakunda kwihendera ngaha nuko dushaka kwerekana bakunda kutubwira ngumva ngo abo mu nzego za leta ngo abapolisi ngo abasirikare ngo n'abahajya polisi sirikare afite uburenganzira afite n'undi munyagihugu imbere y'intahe hari amategeko ateza gukurikizwa ndee n'amatohoza ndee no gufitwa urubanza akaburana hanyuma yera kera
yagira ubushaka cyagira yego mereka ndabona kanya katujanye ndabasabe mumpe inshungu fingufi reka duhe ijambo ambasaderi Gamaliel ndaruzaniye nawe nyine agira icyo avuze ku byashikirijwe ku bibazo byashikirijwe na Bonaparte kana no ku nyishu mutanze mwe
murakoze nibaza yuko leta ibanga ryayo suguhinyuza ministre yavuze ko ari raporo nabo yabo bantu bapfuye n'ibyashitse n'ababishe iyo raporo ya leta zoza ihumuriza abarundi ko ari bike kandi bazizigiye iyo raporo rero ibonetse yofasha gutegera neza byabaye nani guhinyuzanya ntibikenewe kuko bajya abantu banditse raporo ba FDH barayisinye ko baraza banditse raporo muri CNDH barayisinye ko barafite igituma babisinye barafite n'ibyemezo izo byemezo rero nizo bikenewe gushyirwa imbere y'intahe kubwira abahinyuzanye na gatoyi igihe umuntu yeze bagasanga ibyo bamabiri sibyo bamwambiye kumutamana wera asubire mu bandi bashinga ntahe babone ko atacumuye igihe umuntu yagiririjwe n'icyaha bamubone urwaruka rumumenye bamuhane hanyuma abarundi basigaye bagiye ati uwacumuye arahanwa natwe turashaka gukora twizigiraniye gukora ikiratubona leta rero ntizoza guhinyuza gusa nosaba ko leta yemeza ko abo bantu izo bavuga nibabishyira imbere y'intahe babyemanga nabo kuko uzo bayabesha azobihanirwa naho nyine abo rero uwabyanditse yabisinye ko imbere y'amakungu azovyemanga leta mugabo itweme yari ministre yaravuze muramba barangi yanumvise neza yuko ariko yari raporo ya leta nibaza ko izoba ikenewe kumbure mumintiza igihe bazokwipoza kwishikiriza yo dufasha gutegera neza ibyabaye ariko so guhinyuzanya na gatoyi kuko byose biza bihanga leta niyo ishinzwe kuzuriza abantu muri izo bibi zose byabaye ikizurara ruhambaye cyane rwose tuguhinyuza na gatoyi tugushyiraho ubutungane bushize nicyo gikorwa cya leta.
Hakaba ino ngaha duce dusozerera ibiganiro by'uno mwanya abakozi bamenyeshamakuru batandukanye badushikirije inkuru mumvise yakoze Facile ari muhinga bw'ivyuma na ingenieur Diane Nahazwe nije twari kumwe kuri micro ndayifurize kururanirwa uruganda rw'ijwi rya Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda rurongera rugaruka igihe c'isaha 1:30 mu yandi makuru.